1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 31 33 40 50 60 17 80 90 100 200 1000 million billion